Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, na ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edirwe Mbasuza kandi bayikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Kiliziya Gatolika mu gihugu cy'u Burundi yatangiye gusaba ko abana 40 biciwe muri seminari y'Ibuta mu ntara ya Bururi bashirwa ku rutonde batagatifu.
Umugambo ugeze kure. Ubu bambare ko gushika ku Pasika kumbura bishobora kwavyaheza ivyine Burundi. Hazo hasigaye ivy'i Roma. Kandi turizigiye gose ko bizokuna.
Uwo ni Padri Zakari Bukuru wayoboraga seminari ya Buta ubwo yagabwagaho ibitero byahitanye abanyeshuri 40 banze kwitandukanya nk'uko babisabwaga n'abari babateye. Iyo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi ni mukanya mugume ku maradio yanyu. Amakuru yacu reka tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abantu 10 baraye bishwe ahitwa Manzahalo mu karere ka Beni hafi y'umupaka wa Uganda. Inkuru irambuye tuyibaze Thomas Kamilende.
Nk'uko ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Bufaransa kibitangaza, aba bantu ni abasivili 8, umukozi w'inzego z'iperereza umwe n'umusirikari wa leta umwe. Kuva mu kwezi kwa 11 gushize, abantu 393 bamaze kwicwa mu karere ka Beni. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ko bicwa n'inyeshyamba z'umutwe wa ADF wo muri Uganda wimukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu 1995. Mu mpera z'ukwezi kwa 10 gushize, ingabo za leta ya Kongo zatangiye kugaba ibitero bikomeye kuri ADF.
Muri Israheli, Ministeri y'Ubutabera yatangaje ko urubanza rwa Ministri w'Intebe Benjamin Netanyahu ruzatangira ku itariki ya 17 y'ukwezi gutaha. Thomas Kamilinda arakomeza.
Benjamin Netanyahu aregwa ibyaha bya ruswa. We arabihakana akavuga ko ari umwere. Abaye Ministri w'Intebe wa mbere na mbere wa Israheli ujyanwe mu rukiko akiri mu mirimo ye. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Ministeri y'Ubutabera ya Israheli isobanura ko Netanyahu ubwe ku giti cye agomba kwitaba urukiko rugifungura urubanza ku munsi wa mbere kugira ngo asomerwe yumve ibyaha ashinjwa. Umushinjacyaha arega Netanyahu ko yakiriye ruswa z'abaherwe bikorera ku giti cyabo zingana n'amadolari y'Amanyamerika 264. Ibyaha aribwo biramutse bimuhamye, ashobora gukatirwa igihano cyo gufungwa gishobora kugera ku myaka 10. Netanyahu w'imyaka 70 ayobora ishyaka Likud, ni kandida mu matora ateganijwe ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 3 gutaha, nyuma yaho ayabaye mu kwa 4 n'ukwa 9 mu mwaka ushize yananiwe guhisha kirya ryo ryose ubwiganze bw'intebe mu nteko ishinga amategeko.
Arakoze cyane Thomas Kamirindi utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu karere k'ibiyaga bigari, leta Uganda yarekuye abandi banyarwanda 13 yari ifunze barimo n'abategarugori. Bose bashinjwaga ibyaha bitandukanye birimo gutunga imbunda mu buryo butemewe n'amategeko no gukora ibikorwa by'ubutasi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi yarahari ubwo aba banyarwanda bashikirizwaga inzego z'u Rwanda.
Abo 13 bagejejwe mu cumba cyari kirimo abanyamakuru bari baherekejwe n'abakozi babiri bo mu kigo gishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu. Nyuma gato, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Uganda, Sam Kutesa, kimwe n'uwari uhagarariye igihugu cy'u Rwanda, Mucho Noel, nabo barinjira. Minisitiri Kutesa yasomye amazina y'abo 13 kandi yongera avuga ko Uganda irimo kubarekura no kurekera kubakurikiranaho ibyaha bashinjwaga kubera amasezerano y'i Rwanda muri Angola yo Perezida Museveni wa Uganda na Paul Kagame w'u Rwanda basinyanye yo gukemura amatateri hagati y'ibihugu byabo hamwe no gusubukura umubano mwiza.
It must be understood that the withdrawal of the charges against these people, just as with the 9 that were released on the 8th of February 2020.
Ati byumvikane neza ko kuba duhitamo kuba tutagishaka gukurikirana aba bantu ku byaha bashinjwa kimwe n'abandi 9 twarekuye mu kwezi gushize bitavuze ko arabere. n'uburyo Uganda hisemo bwo kugira ngo umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi usubireho ukurikije amasezerano y'i Rwanda muri Angola. Twizeye ko u Rwanda rugiye kureba ko aba bantu turekuye batagarutse muri iki gihugu kongera gukora amakosa bari bafatiwe kandi bakurikiranwagaho n'ubutabera. Ikindi gikuru ni uko u Rwanda narwo rwakora nk'ibi dukoze, rugakemura ibibazo dufitanye narwo twarumenyesheje, kandi bakanarekura abanyayuganda bafungiye mu Rwanda hakurikijwe amasezerano yakorewe Rwanda muri Angola. Minisitiri yongeyeho ko imibare y'abanyarwanda bafungiwe muri Uganda y'ubutegetsi bw'u Rwanda rutanga ababarirwa mu majana ariyo gukabya, ko umubare w'abanyarwanda mu magereza ya Uganda utageze kuri ijana, ariko yanahishuye ko hari abandi banyarwanda 30 bakatiwe n'inkiko akaba bari muri gereza kurangiza ibihano bahawe n'inkiko zitandukanye. Kandi yongeraho ko Uganda itazahagarika guta muri yombi undi munyarwanda uwo ari we wese uzakora ikosa ry'icyamategeko ya Uganda.
First of all, they are not being arrested because they are Rwandans, and I want to make that clear. People are arrested because
ati mbere na mbere abanyarwanda ntabwo batabwa muri yombi kubera ko ari abanyarwanda. Ibyo nshaka ko byumvikana neza, abafatwa biterwa n'uko baba bitabye mu bikorwa by'icyamategeko ya Uganda no kubera iyo mpamvu undi munyarwanda wese uzi icyamategeko ya Uganda azafatwa. Icyo nemeza nuko twe tutazarasa umuntu wese ukekwaho icyaha, kuko twe uko ntabwo ariko dukora, tuzaja tubafata bakurikiranwe n'amategeko. Abajijwe impamvu igihugu cye gikomeje na propaganda y'ibinyoma yo gusebya igihugu cya Uganda, hamwe n'impamvu u Rwanda rwarasiye abanyayuganda ku butaka bwarwo, waje ahagarariye ambasade y'u Rwanda muri Uganda Noel Mucho yasubije ati:
I would like to tell you that the government of Rwanda is fully committed.
Mbamenyeshe ko Leta y'u Rwanda ishishikariye gushyira mu bikorwa amasezerano yakorewe Rwanda muri Angola, kandi Leta y'u Rwanda ntabwo izi na gato ibivugwa ko hari propaganda y'ibinyoma yiturukaho, ahubwo tubibona ku ruhande rwa Uganda. Ku byerekeranye n'abanyayuganda biciwe ku butaka bw'u Rwanda, Leta yarisobanuye neza ko ari abantu binjizaga magendo mu gihugu baciye mu nzira zitemewe n'amategeko. Abanyarwanda bari kuno munsi barimo n'abadamu batatu. Minisitiri Kutesi yasobanuye ko bari mu byiciro bitatu, birimo batatu bafatiwe mu bikorwa by'ubutasi nuko mu wa 2019 bagasubizwa iwabo mu Rwanda, ariko bakaza kugaruka bakongera gufatwa inshuro ya kabiri. Icyiciro cya kabiri akaba ari abadamu batatu, kandi akaba ari abafasha baba bamwe mu bafatiwe mu bikorwa bigamije guhungabanya umutekano wa Uganda. Icyiciro cya gatatu harimo batanu bafashwe bakekwaho gukora ibikorwa bitemewe n'amategeko, kandi akaba arimo n'uwitwa Penzi Eric ngo wari warazobereye mu mwuga wo gucuruza abantu. Kandi icyiciro cya kane akaba arimo abagabo babiri bitwa Kabayija Seleman hamwe na Nzabonimpa Fidele, bitanze ku gisirikare cya Uganda ku mupaka bafite imbunda. Ibi bibaye mbere y'uko kuwa gatanu kino cy'umweru abategetsi bombi wa Uganda n'u Rwanda bahurira ku mupaka wa Gatuna nk'uko byatangajwe. Benshi akaba bategereje ko inama yabo ku mupaka izatuma u Rwanda rufungura imipaka mpuzamahanga rumusijwe rya Amerika Uganda.
Turabaramukije bakunzi namwe banyoni b'ijwi rya Amerika. Mu ntumbero rusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi ikusanyiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ambasade y'igihugu cy'Ubushinwa mu Burundi irasaba ko abanyeshuri baheruka gutaha bava mu gihugu cy'Ubushinwa bashyirwa mu kato kugira ngo niba hari uwaje yanduye virus ya corona atagira abandi ayitera. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika rifatanyije n'abakunzi bayo turagezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Ubuserukizi bw'igihugu cy'Ubushinwa mu Burundi buvuga ko umugera wa corona uriko uragabanuka muri icyo gihugu kubera ingufu nyinshi ziriko zirakoreshwa mu kugwanya. Richangrin navuga ko batebwe intege nuko mu bari bafashwe n'uwo mugera ibihumbi 10 bakize bakava mu bitaro bariko baravurirwamo. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri arahumuriza abavyeyi bafise abana muri icyo gihugu ko ari mu minwe myiza y'abarongoye amashuri kugira barindwe kwandura ikiza cy'umugera. Nayo ku banyeshuri baheruka gutaha bava mu Bushinwa mu ntango z'ukwezi userukira Ubushinwa Lin Changlin avuga ko hari ingingo zibagenga kandi ko bakwiye kuzikurikiza.
Le gouvernement chinois attache une haute importance à la sécurité et à la santé de tous les étudiants étrangers en Chine.
Ingingo zo gukinga, ingingo zo kwegeranirizwa hamwe zirakenewe kuri bo. Barasabwa kugabanya ingendo, kutaramukanya, kutajya mu manama hamwe no kwipimisha ubushuhe kabiri ku munsi. Barasabwa kandi kuguma bahanahana amakuru n'amakaminuza biga ko kugira bashobore kumenya ko amashuri yasubiriye kugururwa. Leta y'Ubushinwa ifise uburyo bukwiye, abakozi, ibikoresho byo kwa muganga hamwe n'amafaranga kugira bashobore kugwanya icyo kiza kandi turizigiye insinzi mu gutuza icyo kiza cya corona. Waserukira Ubushinwa yaheruka gusaba abagwizatunga bakorera ingendo muri icyo gihugu kuba baratenyenya kujayo. Urongo ishyirahamwe ry'abagwizatunga mu Burundi Akobu Antoine Muzaneza ku makuru yatanze kuri amwe mu maradiyo akorera i Bujumbura asaba ko ababijejwe buhagurukira icyo kibazo ingaruka mbi zitarabashikako.
Nta ngaruka mbi ziraboneka muri iki gihe, ariko icyo bitiye uko ubwoba nuko hari igihe adukomanda ibintu mu gihugu cy'Ubushinwa bikamara igihe bitarashika. Nk'ubu rero haraciye hafi kwezi kurenga bamaze kutubwira ujya mugera uri muri kijya gihugu cy'Ubushinwa, ndetse umaze no guhitana abantu batari bake. Turabona neza yuko mu minsi iza yuko hazohava haba ibibazo bikomeye, kubera hari amakomande twamaze gukomanda, hariho abari bamaze kujyayo mugabo n'ubu gushika ubu nabo nyene bugaraniwe hariya. Rero twasaba yuko nk'uko leta y'Ubushinwa bihagurukiye, ndetse dusabe n'isi yose ibihagurukire kugira ngo icyo kibazo kiri hariya ahantu gihere, kugira ngo ntiduhave tugira ingorane zikomeye cyane muri ibi bihugu byacu. Byo dufasha rero kugira ngo ibintu byacu bishike kare ingaruka mbi zitarashika.
Bimwe muri ibyo bidandazwa birangurirwa mu gihugu cy'Ubushinwa ahanini ni ibikoresho byo kubaka amazu, ibikoresho byo mu nzu, ibifungurwa hamwe n'ibikoresho byo mu mahinguriro. Ni mu gihe ikigo cegeranya amakori n'amatagisi OBR mu gice cya kabiri cy'umwaka w'2019 mu byo Burundi bwakuye hanze cerekana ko ibice 13% byavuye muri icyo gihugu cy'Ubushinwa.
Arakoze Desire Hatungimana udusomeye iyo nkuru y'Ijwi rya Amerika rifatanije n'abakunzi bayo ryo batugejejeho.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Kiliziya Gatolika mu gihugu cy'u Burundi irasaba ko abana 40 biciwe muri seminari y'i Buta mu ntara ya Bururi bashyirwa ku rutonde rw'abatagatifu. Abo banyeshuri bishwe mu mwaka w'1997 bazira ko banze kwitandukanya hakurikijwe amoko nk'uko babisabwaga n'inyeshyamba zari zabateye. Padiri Zakari Bukuru wabanditseho igitabo yagarutse ku mateka y'ibyabereye i Buta mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Diane Ninazo.
Kuva ya demokrasi bitanguye muri 90 twaciye dutangura kwegeranya abana ko twabona basa n'abariko baragira nk'ibyo abandi babona hanze baje mu migambwe, tubona abana batanguye kuyaga batandukanye ugasanga bamwe babakurikira umugambo cyangwa bava mu bwoko ubu bariko bayaga kwabo cyerenka ndabyanka ndabegeranya nitura ba seminari turabaruni ntangura kubigisha ibyo bya demokrasi nyene byari ko biravugwa twagiye gushika igihe batora president Daye tumaze gutekana bamaze kumenya amateka y'u Burundi byabaye abana barabana neza uravye ngene abarundi barabane icyo gihe ntibyari byiza ariko twebwe twari tumeze neza cyane president Daye yapfuye n'icyo gikorwa cyo kwegeranya abana twakigira neza abana turabumvise ko bafite ubwoba bwo gupfa abana turabegeranye tubigisha ibyo by'urukundo nyene tubigisha gukina imipira kubahana
aho turacara muri
ego apfuye neho haba ingorane z'ukuri dusha dutangura kwegeranya abana bagiye kudutera twebwe twaramaze kwegeranya abana bakundana abahutu n'abatutsi barabana neza ubwicanyi ku kibazo bambajije hagiye kuba twebwe tufatanye mu nda ni abana banka gutandukana
muri kino gitabo cyanyu nko ku rupapuro rwa 92 hari hano mwandika ngo la marche des assaillants sur Buta mu kirundi umuntu yovuga ngo ingene bashitse ngaho oye bahashitse gute mu seminari
ngena
bahashitse
ariko habera ingwano yabasoda nabicanye impande iwacu atari kure ku musozi witwa Inanzegwe abicanye bateye antene ya radio tuca twumva inkozi ziriko ziravuga twebwe turagira ubwoba turera kurondera abasoda batukingira ntitwana babona ko bavuga ngo bose bagiye hanyuma ku mugoroba tubona ntibaje turongera kuza kubarondera boza kudukingira mu ijoro rero niho twaje twumva ngo abase barashobora kudutera no munsi abanyeshuri barabateramye barimo barateramye bukere baradutera badutera saa 11:30
z'agatondo
batera abanyeshuri batera abarimu batera abapadiri batera abanyagihugu aho twaba bose babaterera rimwe baduterera rimwe batangura kurasa ku isaha imwe cyane cyane barondera jewe n'abanyeshuri kuko nitwe batanguye gutera ubwa mbere jere nari mu cyumbi wanje numvise inkoho ya mbere ivuze ngiye kuraba mbona ababica nyene bariko baja mu banyeshuri
aho barara
umutima uramvamwo nahora niyumvira ngo nzoja gutabara abana tugwe hamwe cyangwa dukirire hamwe muganda ntibyashobotse kuko inkoho zace zivugiraho nari guca
aho ahagati aho nta musoda ahari yaje kubakingira
abasoda bari baharaye batandatu gusa baje kudukingira mugabo warateramye wabonye bari benshi cyane yaciye ahunga nawe aja kwinyegeza hanyuma abanyeshuri rero bumvise nabi inkoho baca barabyuka bamwe abakiri bato barambara impuzu batangura kumena amadirisha bari muri etaje barakoroka barasiga abasaya baregomba kubica mugabo barabakurikiye bicamo batatu aho ni mu banyeshuri bato batoya bita sekenferiyeri
kuko baravuga ko benshi mu bapfuye muri aba 40 bari bafite imyaka nka 20 iri hagati ya 20
urabye nkaba bego bari hagati ya 20 n'ibiri abandi bari 10 bari nka 16 hanyuma rero ababicanye bagiye kuja cane cane ari benshi mu buraro bw'abanyeshuri bakuru barinjiye bagenda bararasa abana ngo bumve bariko barasa bariko binjira bazi iyo bari bacaje kwinyegeza munsi y'ibitanda baca basangayo batangura kubarasa bamwe mbere baca barapfa abandi barakomereka gose haheze umwanya uwabatwara abarengo ni mubanze mureke kubarasa aca bare abanyeshuri ati mwabanyeshuri ubu rero ni muve munsi y'ibitanda abahutu umuju kwanyu abatutsi umuju kwanyu abana baranga bamwe mbere batoreye ko baciye bafatana amaboko munsi y'ibitanda kugira berekane ko bataza gutandukana barongera baravuga barababariye basemera mwabana mwabyumvise ni muve munsi y'ibitanda abahutu umuju kwanya abatutsi kwanya baranga bamaze kubivuga kenshi babonye ata munyeshuri avuyeyo uwo mukuru wabo acabarira bene wabo bica nyene baje kwica abana abo barengo barabahenze mwabana ngo bashe ngo nimuzane ngo ibisu tubakekeraho munsi y'igitanda nyine abana babyumvise ko bagire babakekere munsi y'ibitanda baca baravamo bava munsi y'ibitanda bashira amaboko hejuru abahutu n'abatutsi bari kumwe bagenda barabakubita babaka mahera babajana ahantu hatagira ibitanda bose barasa gutandukana hoto n'abatutsi bazira rimwe baronyesha ibashika 85 bashitse aho rero babashize impande y'uruhome baca bafata inkohore imbere ya ubu rero mwabana ni mutandukane abahutu muje kwa iruhande abatutsi muje iruhande baranga
nta numwe yigeze
yemera kwivangura barongera barasubira ubwa kabiri mwabana ni muvana ubu ubahutu bari kwa abatutsi kwawe baranga ubwa gatatu baheje kubabarira umwana umwigeme mukobwa yari mu batware batwara wicanye acahitana inkoho ayaka urya murinda urya bita garidudeko acarayo umwaka ayimushikuye acararasa imbere ya
umwigeme
yabana baca bagwa hasi bose sinzi ko babaye bose ko arabasigaye bahagaze baca bafata amagrenade uwo yara yatswe inkoho aca afata igrenade n'abandi bafata amagrenade baca barabatera nyamagrenade aca arabasanzaza rero twasanze imibyimba irunze ku ruhome abandi bacitse amaboko bamenetse umutwe abasigaye rero bagishobora gucumbagira baca basubira kwiruka kwinyegeza munsi bitanda bageze munsi bitanda baje babona abasaye babasanzeyo abicanye babasanzeyo baca batangura kubarasa umwumwe nyabana be baca batangura gusenga bagirira ikigongo ya mukama ntibazi icyo bakora ibyo twabibarirwa n'abanyeshuri bacitse ku icumu bagirira ikigongo ya mukama ntibazi icyo bakora abandi batangura kwambaza mutima mwiranda abandi batangura kuririmba amazaburi hacacika ikintu kigitangaza abana batangura gufashanya benshi bapfuye bariko bafasha bene wabo aho rero ntawaraba ngo uyu n'umuhutu uyu n'umutu bose bagafashanya ugikomeye agahaguruka agatabura agashati kiwe akagenda agatenga akaboha mwene wabo
aho mwari higapati
nje nanje nari ndyamye ninyegeje mu mangazini nanje bariko barandondera jewe barandondeye amasaha n'amasaha ariko imana barambura imana yarankingi ku bintu bitangaje by'igitangaro ngira ndaza kubigaruka ko
hanyuma abo nuko tuvuga ngo barateye baragizika ariko abateye mwarabamenye
yego bari ivuze bonye
bari bande
bavuze ko ari mu mugambo wa Sendete bacyo bivuga ko ngira ni kuri radio nyene ya Guadameri
abo bana 40 hari ikintu kindi uretse abo bavugwa bari bisangira
abana ntibagomba kubagira beranda kubera ivyo bakoze byiza gusa cyane cyane ko bemeye bagatanga ubuzima bwabo umunsi wa nyuma bari bato twanse gutandukana twanse guhemukira Imana kuko turabukanye twese turaba nicyo bazo bagira berane ubu rero twaragiye turabaza abavyeyi n'ababazi ingena bari babaye kuko ni no kugira bagire beranda baratubaza ati mbega umwana mwari mu muzi gute nje wivyo muri cyo gitabo narabyanditse ibyo narinzi ku mwana umwumwe narabyanditse mu mpera z'igitabo abana nkabazira uvuga by'ukuri abantu bose bari bamuzi ari mu seminari mu kanyosha yaciyemo ari twebwe twamubona kumweranda ndabaha akarorero turi mu ishuri imbere y'uko badutera hamwe umwarimu aheza kwiga agaca asohoka abandi bakaguma mu ishuri abana bakaguma mu ishuri barindiye undi mwarimu we yacayire ku isengero agasenga yamarika arasenga igihe cyose ku munsi wa nyuma buca badutera jewe mpejeye gutekanisha abana bari bafise ubwoba ndabona mw'abana mutekane n'ukuri Imana irabona kandi nabonye abasoda bariko baraza baradutabara mugo abana bari bafise ubwoba je Imana yari yabimpishe ko bapfa mugabo wo mu mutima ngira barumva ko bapfa barabyumva uwo bazire mpejeye kuvuga ngira ndabahezagire aca arashira urutoki hejuru arambaza ati mbega padre ego urakoze kuduhumuriza kandi turabyemeye none nitwabona abasaya baje utuwarengutse gukora iki
gutyo nyene
cyane ubu umutima urasimbye wa mwana w'umwiranda ngira kumbura Imana yamubareye ko buce baterwa ni ukuri niko nabyumviye mu mutima reka yemwe amaze kubona ko baza guterwa nca ndamubona ati bazire jewe nibabatera nzoba ariho ndaza kubatabara ndabana icyo mukora ni ukuvuga mu mutima je nimbiri nti bazire wewe uri umwerande wewe wa musenge misi yose niyo wabona mutewe uramenya ko atakindi kibatabara imana kandi niko batabaje imana
hanyuma gapati none uyu mugambi wo kuraba ko bo baberanda ugeze hehe haya bavuga ngo barabambaza ngo ibintu sasho vya bigakunda sindagerageze ugeze uwo mugambi
ugeze kure ubu bambariye ko gushika ku pasika kumbura bishobora kwavya heze ivyine Burundi azo hasigaye ivyi Roma kandi turizigiye gose ko bizokunda nayo ivyo byababambaza bakaronka ibyo basabye uragerageza nawe benshi batora natwe ko baronse ibyo basabye babaciye ko
reka nzengerageze ndara
nukuri jewe ndabyemera kuko nanje murasaba nkabona ko igisabisho cyangwa ibyo bagitambukije hari abantu benshi bashinga intahe zimwe zitangaza
patiri zakahita ko turasa nk'abasoza kino kiganiro umuntu afatiki isomo amashure icigwa yokura muri izabereye uta icigwa muri make umuntu yanakura muri kino gitabo cyanyu reka Jean Martyr de Buta nica kuri kahise kigihugu kuri kubu no kuri kazoza
bo icumuntu yokuramo bwa mbere ndakerekeza abarezi n'abavyeyi nuko abavyeyi bore abana neza bakabigisha urukundo aho kubigisha amacakubiri igihugu cyaba kigakira ndabyige ndabibariye n'abarezi abari bo bose abubu ufise ugwaro kabafise amagi mu mino nibabigishe gukunda igihugu n'urukundo tuzahava dukire ikigwa je nuvuga nakuwe nuko abantu begere ukabigisha ukuri n'urukundo barakwitaba ukabigisha imana ukabigisha imibereho myiza barakwitaba bakagira ibitangaza umuti w'amacakubiri umuti w'Uburundi inzira y'ugukira ku Burundi abana barayitweretse tutagiraniriye ikigongwe kubera ibyabaye ngo duhariye ntituzofa dukize niyo twaguma tuhora twihorahorana ntituzofa dukize
uwo yari padri Zakari Bukuru uyoboraga seminari ya Buta ubwo yagabwagaho ibitero byahitanye abanyeshuri 40 banze kwitandukanya nk'uko babisabwaga n'abari babateye yaganiraga na mugenzi wacu Diane Naswe Mukanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu ariko mbere yuko dutandukana aho tubibutse ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abantu 10 baraye bishwe ahitwa Manzahalo mu karere ka Beni hafi y'umupaka wa Uganda nk'uko Thomas abitubwiye
nk'uko ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Bufaransa kibitangaza aba bantu n'abasivili 8 umukozi w'inzego z'iperereza umwe n'umusirikari wa leta umwe kuva mu kwezi kwa 11 gushize abantu 393 bamaze kwicwa mu karere ka Beni leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ko bicwa n'inyeshyamba z'umutwe wa ADF wo muri Uganda wimukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu 1995 mu mpera z'ukwezi kwa 10 gushize ingabo za leta ya Kongo zatangiye kugaba ibitero bikomeye kuri ADF
naho muri Israheli ministeri y'ubutabera yatangaje uyu munsi ko urubanza rwa ministeri w'intebe Benjamin Netanyahu ruzatangira ukwezi gutaha Thomas Rakomeza
Benjamin Netanyahu aregwa ibyaha bya ruswa we arabihakana akavuga ko ari umwere abaye ministeri w'intebe wa mbere na mbere wa Israheli ujyanwe mu rukiko akiri mu mirimo ye mu itangazo yashyize ahagaragara ministeri y'ubutabera ya Israheli isobanura ko Netanyahu ubwe ku giti cye agomba kwitaba urukiko rugifungura urubanza ku munsi wa mbere kugira ngo asomerwe yumve ibyaha ashinjwa umushinjacyaha arega Netanyahu ko yakiriye ruswa z'abaherwe bikorera ku giti cyabo zingana n'amadolari y'amanyamerika 264 ibyaha aribwo biramutse bimuhamye ashobora gukatirwa igihano cyo gufungwa gishobora kugera ku myaka 10 Netanyahu w'imyaka 70 ayobora ishyaka Likud ni kandida mu matora ateganijwe ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 3 gutaha nyuma yaho ayabaye mu kwa 4 n'ukwa 9 mu mwaka ushize yananiwe guhisha kirya riryo ryose ubwiganze bw'intebe mu nteko ishinga amategeko
urakoze Thomas ni naho dusoreje amakuru yacu kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire engineer Dan wadufashije kugiranya aya makuru na Fatuma Alimasi Kalala muri studio ya gatanu hano Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezereho mbararika andi makuru yacu mukanya isamu ya n'igice z'umugoroba